Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri umunsi wa mbere tariki 25 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2017, muri kumwe na Frederic Nkurikije. Mukanya nuko muyizi turabashikiza kiganiro mu isanga cyo munsi, ariko imbere yaho hari amakuru ariko aratangazwa avuga ko mu Rwanda hari inyubakwa z'umunyemari Rujugiro zo baziri ko ziragurishwa icamunara muri iki gihe. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa yahishikiye, akaba rero ngaha turi kumwe. Mwiriwe neza Eric.
Mwiriwe neza Freddy.
Urakomeye?
Enda kome.
Amakuru tuko twumva yifashe gute icamunara inyubakwa z'umunyemari Rujugiro zoba ziko ziragurishwa icamunara, icyo gikorwa cyatanguye muri iki gihe?
Ayego, ni igikorwa cyatangiye ku isaha ya saa munani, no kuvuga ngo kimaze amasaha abiri. Hari abacuruzi bavuga ngo bakomeye cyangwa se kampani zikomeye ni batatu, hari uwitwa Pascal Kanyandekwe, hari Unity Club, hari na Kigali Investment Company. Baragenda rero barushana, bagenda bongeraho amafaranga, kugeza ubu rero ni ukuvuga ngo bageze kuri miliyari esheshatu na miliyoni zisagaho 712, niko bari kugenda bahindagurana ibiciro bitewe n'uko umuntu abyifuza. Ni ukuvuga ngo rero uretse aho ngaho, abiyandikishije bari 11, kugeza ubu rero mu biyandikishije muri 11 hari harimo umugore umwe, ariko mu biyandikishije ni ukuvuga ngo batatu nibo bagiye bavuga ibiciro, abandi nawe avuga ngo
bitegekanijwe ko icyo cyamunara kimara amasangahe. Umuntu aza gutsinda haheze nk'igihe kingana iki?
Umuhesha w'inzigo ugihagarariye ntabwo yigeze atangaza igihe kiza kumara, ari nayo masaha tugitegereje. Ariko ni ukuvuga ngo niba nabivuga neza, nihaza kugaragara ko barangize bose bananiwe kugira ngo bagume gukongera amafaranga, ni ukuvuga ngo umuhesha w'inkiko ari we Maitre Vedaste Habimana ashobora kuza guhita afunga icyamunara muri rusange.
Hari amafaranga nka Leta y'u Rwanda yaba yarashize ahabona abo barikora higanwa bateshikanye iyo nyubako ayitagurisha?
Igiciro fatizo umuhesha w'inkiko yari yatangije kuri miliyari 6,636,000,000, ni ukuvuga ngo rero uwa mbere bongeho mezi ya mbere yasigengeraho 5, baguma bagenda bazamuka 2,10,000,000, ubundi hari n'abari kugenda bashyiraho 20,250,000, ni ukuvuga ngo igiciro fatizo ni icyo ngicyo umuhesha w'inkiko yari yatanze kugeza ubu ngubu. Gusa inzu yo bavuga ko nk'uko Rujugiro yagiye abitangaza, avuga ko ifite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari, kuba hafi miliyari 17 mu manyarwanda. Nanone rero mu misoro abereye mu Rwanda Revenue Authority, ikigo cy'igihugu cy'amahoro, bakavuga ko ari agera kuri miliyari 2 mu mafaranga y'u Rwanda.
Mu kanya gatoya cyane rwose, umuryango wa Rujugiro woba wahishikiye cyane uvuga iki kuri iyo ngingo ya Leta kugurisha icamunara amatungo ya Rujugiro, cyane cyane izo nyubako?
Kugeza ubu nta ugaragara, ni abantu basanzwe, abacuruzi basanzwe bari gusigana, ntawo mu muryango wa Rujugiro hari.
Urakoze Eric, turagutera akamo mu masaha ari imbere kugira ngo uduhe ido n'ido y'iyo nkuru. Urakoze,
ndagushimiye.
Ubu naho nk'uko mubimenyereye, ni wa mwanya wa kiganiro muri sanga. Kuva impunzi z'Abarundi zakiriwe mu makambi yo mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, amakuru avuga amagorwa zibonye hamwe n'ubugizi bwa nabi burimwo bwicanyi zikorerwa ntahengeshanya gutangazwa. Amabi yakataraboneka aherutse gutangazwa n'igandagurwa ry'impunzi z'Abarundi barenga 37 ikamanyura mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barashwe n'abasirikare b'igihugu cya Kongo bene murango babona ku munsi wa 5 itariki 15 z'uku kwezi kw'icyenda. Imbere y'ubwo bwicanyi mu kambi Induta mu gihugu cya Tanzania haratangajwe amakuru avuga ko abanyagihugu bo mu micungararo iyo kambi bama baburagije impunzi z'Abarundi. mu gihe cy'u Rwanda haratangajwe amakuru mu mpera z'umwaka uheze yavuga ukuntu abigeme batatarakwiza imyaka yo kurongorwa batejwe inda n'abantu batamenyekanye. Kuri izo bibazo byose hiyongera ko ukuntu ibifungurwa byahora bihabwa impunzi byagabanutse cyane ku buryo ubukene bw'ibifungurwa bumaze kuba ikibazo gikomeye. Izo ngorane zose zihanze abarundi bataye ingo zabo kubera umutekano muke mu Burundi n'ingorane zishobora gutorerwa umuti mu gihe amategeko mpuzamakungu akingira impunzi iyo kubahirizwa gusumba. Mbega ikintu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho impunzi cogira kugira ngo ubwicanyi bukorerwa impunzi mu iki gihe hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi bwose buhagarariye n'ikihe? Mbega ingingo abatetsi barongoye ibihugu impunzi z'abarundi zatemwo indaro bufate kugira ngo umutekano w'izo mpunzi ubahirizwe n'izihe? Mbega ikintu abatetsi mu Burundi bobo bokora kugira ngo abarundi aho bari hose batekanirwe n'ikihe? Muri kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye Dominique Nsengiyumva umusore ahurikiye mushyirahamwe Mouvement Citoyen pour l'Avenir du Burundi ari mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Mwiriwe neza Dominique Nsengiyumva.
Ego mwiriwe neza.
Murakomeye.
Turaho
twatumiye kandi na Johannes Marius Ndavyengenge ari i Bujumbura mu Burundi akaba nawe nyine ari mu Rwaruka. Mwiriwe neza Marius Johannes Ndavyengenge.
Namahoro.
Murakomeye neza.
Yego namahoro mu Burundi kabisa.
Yego turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye ari i Bujumbura mu Burundi nawe nyine akaba ari mu Rwaruka rw'u Burundi. Mwiriwe neza Lionel Ndayizeye.
Ego turabara mutege amahoro ngaho ku gihugu cy'Amerika n'abakugere n'abatumire mwatumye ngaho ku gihugu cy'Amerika.
Mwiriwe neza Lionel. Reka dutangure kuri wenyine Lionel, amabi ariko akorerwa abarundi b'impunzi ari mu bwicanyi bunyamaswa bwakorewe abarundi mu ikampi ikamanyura mu bubwa kwihimwebwe. Lionel watwumva?
Ego je uko ndabibona ni ibintu urabona amazi ariko arahura n'impunzi bahungiye mu bihugu duhana imbibe ngaha za Congo, Tanzania niho numva hari ibibazo cyane. Urabona impunzi zimwe ziraturirwa mu mazu, izindi yumva hariho persecution, izindi zikomeka zisanzwe zarahunze, izindi warumvise muri Congo ko zishwe ikaraswa n'abajije umutekano wo muri Congo. N'ibiteyisoni n'ibintu by'umubabaro cyane, n'ibintu novuga byo gutera ibyatsi, n'ibintu novuga umurundi wese cyangwa umuntu wese yaba afite umutima ashobora gufata umuntu akavuga ati ese birakwiye ko biba ko abategetsi mu Burundi igihugu n'amategeko bifite abategetsi bashobora kuvuga ati abantu bacu bari kwarahomera hanze bagafata amamizire akwiye kugira abantu bose bahunze nk'uko bavuga yuko mu Burundi ari amahoro bagahunguka by'ukuri.
Lionel, izo mesure zo bankizihe? Lionel, izo mesure zo bankizihe?
Alo, ndabumva neza.
Izo mesure zo bankizihe? Izo ngingo muvuga bufata nkize?
Ingingo bufata nuko bavugana n'ibyo bihugu abo bantu bahungiyemo bakabereka ibintu biri konka biboneka, leta ikarunguka intumwa zizi kuvuga zizi gusigurira abantu kandi atabubeshi burimwo, bakabereka yuko igihugu cy'u Burundi gihari amahoro. Kuko ndi sure SRT yuko impunzi yo kugusira mu Rwanda aho muri Congo atabantu impunzi mu Burundi zagusha gupfira rimwe ari mirongo itatu na uko zari mirongo itatu n'indwi numva ngo nazirenga. Leta ikwiye gufata ikibazo mu ntoki, ibuze abantu babiri cyangwa umwe agapfa bakumva ko ari ikibazo cya leta, bakumva ko ari ingorane ibaye hako abarundi baguma bapfira muri ibyo bihugu bihana imbibe. Leta nifata ikomeye bakavuga ati duhaguruke ikibazo cy'impunzi kugira bavugane n'ibyo bihugu bahungiyemo kugira impunzi zishobora gutahuka.
Yego namwe Dominique Nsengiyumva, ubwo bugizi bwa nabi burimo bwicanye bunyamaswa muvuga ko iki buhanze impunzi z'abarundi, ikintu ibihugu izo mpunzi zatemwe indaro byokora ni ikihe? Ikintu abatetsi b'u Burundi bakora ni ikihe? Ikintu reka n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gukingira impunzi ryokora ni ikihe?
Murakoze cyane kumpa ijambo. Icya mbere novuga ibyago byari bishikiye impunzi ziri Kamanyola. Birababaje kubona abantu badashobora kubona yuko ibyo bintu kuri jewe ndabifata kujya kuntu kwa bya bintu twita mu Gifaransa volcan cyangwa ibirunga biseruka bikaza habona. ivyo ntiba bisigura yuko voka yatanguye umunsi seruki uraza abahinga bashaka kugira ati umunsi kanaka voka izoduka ivyo bintu jara bisikira abarundi bisigura yuko hari ibindi vyinshi bibi tutazi vyama bisikira bene wacu abarundi bari mu mahanga nk'impunzi utiruti ico kugwa n'ikihe uravye mu mategeko araba impunzi cyane cyane itegeko ryabayeho itegeko rya mbere ryo mu 1951 ya oni canke itegeko ryabaye muri 1969 ya Union Africaine impunzi n'umuntu nk'abandi abakuru b'ibihugu bacumbikiye impunzi ni kumenya yuko icambere yuko impunzi zifise amategeko aziranga kandi zifise amateka n'amatekane basubiza le droit tout comme tout autre citoyen kuri ibyo ni ukuri birakeneye ko abakuru b'ibihugu bahaguka bakigisha abanyagihugu babo bakigisha igisirikare cyabo cy'uko impunzi n'abantu nk'abandi bafite amategeko abaranga hama ku vyerekeye ibihugu vyacu naje nyene sinzi simone vyokogwa mugabo narashimye cane ijambo ryo umwe mu bategetsi b'Uburundi misi heze aho yavuga ati uko biri kose nari impunzi n'abacu birakwiye ko tubakurikirana murakoze
murakoze reka namwe Marius Johannes ndavyegenge mu gice mutubwiye cyane cyane kuri ubwo bwicanyi bunyamaswa bukorerwa abarundi mu bihugu batemwinda
ego muhamba barira ndafite kamenda ndafite akagripe gakenye mugabo yasaza kumvikana kene ibaza yuko icyambere cyo guhunga kubara ku muntu wari we wese ku isi nta kintu kiza kirimo impunzi ni ikintu kibabaje nicyo gituma rero n'amategeko ku isi abigenga kandi agerageza kuborohereza uwo tutahunze niba iyo batabizi ariko rero iyo nk'ubu ikibazo kirimo mu Burundi kiratandukanye n'ibindi byose muba muzi aho haba hari ingorane mu bihugu ugasanga bitumye abantu benshi bahunga uno munsi ikibazo cy'u Burundi ugifatira ku rwego rw'u Burundi we byonyine niho abantu bihembera igituma abantu bahunga kenshi bakarikanga ko banataha ari nazo ngorane baza baragira tuvakiye ko ibinyine byo muri Kamanyura bwa mbere bwo twemera yuko gushimira bwa mbere igihugu cy'u Burundi ko cyagerageje kubaza biciye kuri minisitiri wa rafinisitiri yabaga ati abo barundi bacu bariyo bagize ingorane kuri bimeze gute ibyo baramwishyuye nibaza ko ari ibindi bintu ari byo byishyurira ariko yarabagije hanyuma tukamenya yuko ibyo ngibyo byose cyose kirafite amategeko akigenga ibyo ntangakarere hari igihe higeze kuba igihe impunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi zagomba ngo zihe amabarabara ngo zive iyo manjaga hari igitego aho zegeranyije ngo zimanuke ubujumbura n'amaguru igihugu kimwe cyabemereye ko bagira ibintu bigiye kuba n'ibintu bidashoboka yuko rero byoshika ugasanga nko muri Congo inzego z'umutekano zavuze ati hariho uwoba ibyo biba bitameze neza kubera uyu nuntu yuko nakabazwa cyangwa atabazwa ibyo birababo hanyuma mugabo abandi yuko byoshika ugasanga harabaye ibintu byo guca hari abantu bakunda kugumuka igihe turamaze kubibona nangaho iwacu byarabaye hanyuma bishyitse bakabazwa umwe yuko bangaca bagumuka ingorane hanyuma ikibazo nacyo ni uko igituma ntabitandukanya n'ibiba mu kindi biriko biraba ubu muri iki gihugu igihugu cy'u Burundi gisa n'ukumenga kiri ku makamera cyane kirarabwa cyane kirabeshyerwa yuko harageraho uza wumva bamwe bavuga ngo abagiye kurwana nawe muri izo mpunzi ngo bavuge ikirundi ibyo ni ibintu byavuzwe abazwe barumvikanye ucubifatanya rero n'ibindi byose biza biba icyo kugwa kugira ngo abantu batahe ubwa mbere bwo nuko ibihugu byo hanze byagerageza kureka kwivanga kuko ntibigera neza Uburundi byivanga muri politiki n'ibindi bihugu kuko ubwo bishoboye bushobora kugerageza nubwo ngira bitobyonga byinshi nubwo bushobora kugerageza ariko abantu bajye kwivanga muri politiki y'igihugu abantu bareka gutaha kubera iki birirwa babyigwa yuko mu Burundi umuriro uri kuraka njyewe nibaza yuko uwoba amadeshika mu Burundi arazi ko atanu niba ruhari ariko amarindi ibihugu byose biriga biravuga ku maradiyo bijya nibyo biterwa abantu bagaca baguma hiyo bagaca bareka gutaha nubwo bongeye gutaha ugasanga ni ingorane igihugu arimwe ntikigomba kumurekura aho urebye icyo nagomba kuvuga ngo cyokoroha ni uko ibihugu birimo impunzi z'abarundi nta n'umwe agomba gutaha ku nguvu ariko bareke kugerageza kuzereka yuko nyenda mu Burundi ariko arasha bafashe batahetse mu Burundi n'iyo kwiti yose ubuzima hose mu Uganda.
Ego me Mariose, ikibazo cy'utohoza byashitse ni kimwe ariko ibyarizo byose nta siguro nimwe ishobora kubaho yuko eka impunzi zigandagurwa ku murango zikagandagurwa n'abantu bafite ibigwanisho bikomeye kandi icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Reka tubibutse inshuti mwese kamwe kamwe abandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika saa mirongo ine Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Jonas miriwe neza.
Miriwe.
Miriwe neza. Muri hehe Jonas?
Turi Bujumbura mu Burundi.
Izina ry'Ikirundi ni nde?
Ni Nkorera Imana.
Ni Nkorera Imana. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, duga ku ijambo.
Ikibazo si ikibazo, ni nk'intererano narimvise.
Yego.
Je navuga ati kubera wumva izo mpunzi ziguma zigandagurirwa iyo zahungiye, navuga ati byiza zotaha basi zigatuma ziza kugorerwa ino mu Burundi nyine mu gihugu cy'amavukiro.
Murakoze Jonas. Ni Nkorera Imana. Reka tuhe ijambo Dominique Nsengiyumva nigihe cyavuze ku cyimbo cyanyu, duga ku ijambo mu kanya gato.
Ego murakoze cyane. Mu bisanzwe usiye ukaraba mu mategeko n'ibiranga impunzi, mu bisanzwe nta muntu yohunga igihugu ciwe ata mpamvu itumye ahunga igihugu, kandi yamaze kuja hanze amategeko ategeka yuko nyamuntu akomeza kubahirizwa. Kujereke yuko kubibaza bati kumbure bupfuma bataha bagapfuma nyine bashika nyine mu gihugu cyabo, nibaza yuko onye ni byiza kutubitahura neza. Umuntu yahunze igihugu bisabwa yuko yiyumva ko ari amahoro, kandi nta muntu n'umwe yemerewe kumutahuza ku nguvu. Mbo turetse nize kumutahuza ku nguvu, nibaza yuko umuntu aramutse avuga ati ndahunze igihugu canje, igihugu canyibarutse, haba hari impamvu. Kandi mu gihe uyo muntu avuga ati wunye nzende uvumengo kabisa icatumye mpunga nta kikiriho, hari amahoro, ntakabuza bazota mugabo gushika unye batiyumva yuko bari impunzi, batiyumva yuko nyine batiyumva amahoro, batiyumva yuko nyine hamwe bosubira mu maho imuhira umutekano w'ubuhobangamiwe anaho bari, ni ngombwa yuko bubahirizwa, ni ngombwa yuko bakingigwa, ni ngombwa yuko batuza kubaho nk'abantu bubahirizwa nk'abandi bantu. Ahubwo mu kibazo cyabaje uti hoko gwiki je kimwe mu byo nibaze, nibaza yuko hase yogerageza kutaba nk'abaroreji, ahubwo kwa abantu bafata ingingo, kwa abantu bavuga ibimereye nabi impunzi. Tumaze iminsi twumva yuko impunzi z'abarundi ziri hanze cyane cyane mu gice muri Tanzania, numvise amakuru y'ejo yuko bagomba bakinaguzwa, aho abapolisi babafashe basubiza mu Burundi ku nguvu, wababwiye ko batwaye ahandi hantu. Ibyo mu bisanzwe amategeko aranga impunzi, kirazira kikazirizwa ko impunzi itahukanwa ku nguvu. Murakoze.
Murakoze. Reka duhe ijambo Lionel Ndayizeye ku cyumviro cyashikirijwe na Jonas mu kanya gato.
Ego umuntu wese ashikiriza icyumviro cy'uko avuga ati bohunguka petit wabivuze, kubera avuga ati yuko ndabibona aha naho abasanzwe atumbereye, mugabo urabye kungene impunzi ziriko zirafatwa muri bino bihugu, nubwo duhana imbibe zigikano karera hanyene na imbibe n'igihugu cyacu cy'u Burundi, impunzi ziriko zirafatwa mu buryo nubwo yuko ari nka politiki, nubwo ko ari nka politiki. Kuko ugerageje kuraba muri Tanzania ukungene impunzi ziriko zirafatwa, ukumva yuko impunzi ishobora guturirwa, impunzi igaturirwa aho isanzwe iba, abana marumvise iminsi ije yuko hari abana bapfiriye ahantu bari basanzwe bajyamye, naho n'impunzi murumva ukungene ngaho muri Congo aho Kamanyola ukungene bishwe bakicwa mu buryo sinzi ibintu navuga, aho boba baravuze yuko ari umuntu w'umusirikare yafashe yayihaye penye kurasa abantu badandagura abantu 30 atagira ibitabara, iyo nuvuga ko mu buryo bye ntashobora no gutahura. Nibwo ngerageje kumviriza naho impunzi, warumva yuko impunzi nazo sinzi ukungene mubivuga, mu bisanzwe uri impunzi uravuga ati jye nahunze umutekano muke, nahunze ku miti yuko ukaraba yuko icyo kintu coba ko coba carahe ahantu mu magahunguka, uratuma n'intumwa ukavuga ati murandabira yuko bimwe nahunga yuko byo byaraheze kugira ndabishuye kuhunguka impunzi bayibwira ati aha hantu haragendeka ivuga ngo ika ngo hajya ahantu naho byemera gu nacyo gituma ngo mvuga yuko ariko batakubwira kuko bakubwira ati aha hantu haragendeka ingorane yari ihari yaraheze ukavuga ngo yaha ntibavuga zikwiye kwikubita agashyi zikaraba igikwiye gukorwa ku buzima bw'iwabo kuko urabona yuko hariho abanyepolitiki bagomba kugukinira ko igihe rero umuntu ubona umwenda agomba kugukinira ko nawe uragarukana agatima mpembero ukaraba ati ese ibi aba bantu ubu nkunda ni nde ukabona by'ukuri uwo ugukunda uwo ari we ati ese notaha jyewe mu gihugu naronderwa narahunze umutekano muke ese noshika mu gihugu norondegwa norondegwa nkande ko ntari umunyepolitiki nari umuntu w'umwirimizi cyo nkane nahunze umutekano muke norondegwa nande mbere
Ego mene kato dhele nani jambo mara yosa, Johannes ndarje gini ngeda wanyene agiri chafuze kucho kiwazo ekichi mbile cha aho, mungkani gato yi mara yosa.
Ie chono vuga nuko nituga na aronu kawano, nye vikenewe, jewa viva vatashi, hanyuma, yana na kibuze, iyo gubari mu biboro hereje hafere iboro hereje nije yasere kimi dikuri kuri oni oni nayo hariho kwibanzwe ikora mugabo byo baziga wa ndi nibihugu mu gihe mu Burundi aba Burundi twese turi mu Burundi bivuga yuko umuntu wese twingorane twese dufise nizimwe nizimwe umuntu abaho ku munsi ku munsi ibyo no muri Amerika bibiyo niba bari cyatahe baje bagira ingorane cyo kimwe na twese zo kubaho ku munsi ku munsi ntibabavuze gutara ushatse gutara kuko hari ubafite igiharuro by'iyo n'indi yongerako akeneye kugenda ngo bizagende kunuko ibyo rero by'amanyepolitiki y'abanyepolitiki bibanze bihagarare bareke abantu batahe batahe iwabo uko bashaka namba ari politiki y'ibihugu hagati yabyo bayikine ukundi badafashe kuko iyo ni prisidotage barekure abantu batahe bagabanye ibihuha bagabanye urumiri ku gihugu cy'u Burundi ni naho n'abantu bo kwivamo ko botaha kuko nibamubwira ngo ta Burundi hameze neza agaca ajya gusoma agasanga naka yanditse ibintu yabyanditse yibereye muri Amerika ngo ni naka ngo yambwiye twebwe turi ngatu ngo giye kuyamara bimeduku urumva nyine niyota abazi ko kiriko
cyasha nari yose mukanye gatoye cyane bose hari amakuru atangazwa bavuga ko hariho impunzi zo zitaha zishitse aho zashitse zigafatwa nabi ayo makuru niyo
ariko nibaza yuko mwe migari ibintu by'ibihuha kubera hari uheruka gutaha ibyo bundi aho ari guverineri wa Cankuzo ibyo yari mu nama yicaye imbere mu nama y'imvukira hari n'abandi benshi batashye muzi bari bakomeye bandi bamukunda abandi hari uwo muri gara mwumva ari mu buzima bw'iwe busanzwe kujya nk'ubu nawe usanga ariko arondera ibyo nafungura nka twebwe na twe dufite ingorane uba ihangayitse nk'abandi mugabo ikibazo cy'umutekano ibyo rero bivuga ngo nakangwe yaragize ngo yaratashe ngo agire ingorane ukuntu n'ukuntu nuko hari ibintu by'amajyamba abantu baza bavuga hari n'igihe ushobora gusanga niwe ugombye kumugira nabi akamugira nabi kugira ngo amajyamba avuge ahubwo rero ibyo bintu abo baba batuma umuntu ngo kugira abantu babavuge mu bihagarika rero ndavuga ko ibyo bintu by'ibihugu biba biribanga muri politiki y'igihugu ingano tugira nyinshi ziva hanze hanini ni ibyo nitwe tubikora kuko yari abaturira amabarabara baturiga amatine abantu bahunga barabaru ariko ibibatuma biba byavuye hanze niyo bagabanye rero kwivanga mu by'Uburundi hanyuma urabe ko abantu batabaho neza
tubibutse inshuti mwese ko muri komora babandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Aaron muri Beneza ndumva telefone ya Aaron itabeze neza musiga ntahe Dominika Sengiyumva nkuko musiga ntahe Johannes Sandavyengenge abivuze asa n'uvuga ko hariho abantu babahanura nabi impunzi ivyo mu byumvira kwiki
bon kibazo cy'uko harimo politike ivyo ntaho bihakana politike ya maho ariko kandi turetse nabo babahanura abantu nabi dufatire ko umuntu nyine asanzwe iyo bakurikirana amakuru y'u Burundi ni kuri hari byinshi bivuga amaradiyo atandukanye bidahumuriza kandi turetse n'amaradiyo twavuga duti peut-être amaradiyo yo bashyigikiye opposition canke iki canke yo bagira politiki nko mubivuga uravye n'amaraporo atangwa ku Burundi n'ukuri nahumuriza ibyo bigasa bituma nibaza yuko hariho benshi bavuga bati eka nanje nukuri sindi yumva ko noba amahoro cyangwa konotekani bamwe nasubire muhira ntitwavuga duti rero ngo ni politike gusa mu Burundi ntaho bihakana yuko hakiri la situation ntiramera neza cyane aho umuntu avuga ati amahoro yarasasa amfurisi reka twibuke kandi yuko turetse nibazo bya politike nibazo by'ubukene n'ibyoroshye
nikome mushireka tubaze na Lionel ndayizeye ikintu nk'abategetsi b'u Burundi cyanki bokora kugira ngo niba hariho koko abantu batahuka bagafatwa nabi cyanki ibibazo by'umutekano mu ntara zimwe zimwe bikiriho ikintu leta y'u Burundi yogira kugira ngo ihumurize abo bifuza gutaha ariko bagitinyira kubera umutekano wabo niki
leta y'u Burundi n'abandi
ego me na ikibazo nari kunda kubaza nka abategetsi b'Urundi bokora iki kugira ngo nka abantu batahuka bakavuga ko bafashwe nabi canke bakaba bagitinya kuri umutekano wabo hari kintu leta y'Urundi yakora kugira ngo ibahumurize umutekano uriho koko
n'ikintu uvuga n'uvuga yuko bikuri turetse kwirengagiza ikibazo cy'ingaha mu Burundi tunazinyaka ibirirenga nta muntu n'umwe atazi yuko mu Burundi hari ikibazo cya politiki aho abari ku butegetsi n'abashaka ubutegetsi ibintu byose bagomba kubipolitiza ikintu cyose kivuga ko kibagomba kukipolitiza by'ukuri ugombye novuga yuko ugombye gutaha ngo mpage mva tubifashe intumbi iravuga ati nkeneye gutaha ikintu cya mbere nibaze yuko umuntu wese yaba arahunze afite inshuti iri mu Burundi baravugana ku telefone ahamubwira ati bimeze gute igihe rero muri ubwo buryo umuntu agombye gufata desizo yo gutaha aravuga ati reka gembaze naka yuko wa mutekano mukore muri kare waracu yumve ko byaheze hamagataha hama leta niyo galan leta ni gaha ibintu byose y'umutekano ku muntu w'umunyagihugu rero leta iteza gufata igashyira ingufu ku mutekano gukwira abanyagihugu bayo leta ibyo bintu ego urabona yuko harasabwa amaraporo menshi politike amaraporo y'ibintu na biriya mugabo leta iteza gufata ingufu igashyira ingufu zo gukingira umunyagihugu umunyagihugu avuye muri ahungutse bigategeka kumukingira by'ukuri akajya mu byiwe akajya mu mirima yiwe agakora akongera agataha atabyo kuvuga ngo akatenga kubagezwa atabyo kuvuga ngo ujya mu yarahungiye mu gihugu kanaka ngo none yaje bavuga amajambo y'ibiti mu by'ukuri leta iteza kugifata mu ntoki kuko leta niyo niho navuga ingufu zayo ziba ziri kuko ni ingufu za leta kuko ikintu kimwe nabonye impunzi yakora zikinira ko kuko navuga yuko igihe impunzi zitahutse navuga ko ari fixe kuri leta igihe impunzi zitako ziratahuka navuga ko ari fixe ku barondera ubutegetsi niko navuga kuko bamaze kuvuga ngo mu Burundi nta kigenda muhunguka mujya hehe intambara igirire umva navuga yuko avuga ati petete ibi hari ubwo byo babirebire n'abantu bari kuravuga guhunga hari abo ababikamishirizamo nyakubahwa perezida wo muri Tanzania yari abivuze bahungiye wiwe yaravuze ati hariho abantu banezerewe cyane mbere mwohunga igihugu cyose kigahungira ngaha hariho ababyungukiramwo none kubera iki abantu tuguma tubona umwe ngo ntitubibona amamezire akwiye kugira ashobora gukingira abanyagihugu abari ngaha mu gihugu n'abashobora guhunguka bose batunganirwe babe mu mahoro amaraporo ahagarare fate ahinduke bavuge amaraporo ati bigenze neza leta niyo gala y'ikintu icyo ari cyo cyose ngaha mu gihugu iteza gufata ibintu mu ntoki kuko nibo babishoboye kuko nibo
babishoboye reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na Innocent muri Veneza muri hehe Innocent
ndega ibujumbura mu Kanyosha
yego izina ry'ikirundi ninde
ndi uw'imana
tuga ku ijambo ikibazo cy'iyumvira mu kanya gato
yego cyaratwabashije kubona impunzi z'abarungu zicira muri Congo kandi ino mu Burundi hariho umutekano tukabasaba yuko batubwire abantu babishe kandi n'icyo bazira kandi kijya kintu bijya bintu cyo muri Congo cyabuze zaciriyeyo birateye amakenga yuko wanakubituye n'inzego z'umutekano ntibabakire ntagire icyo babafasha turakeneye kera nk'umunyagihugu yaba yarahunze azi ahunda nk'ibi cyangwa kino mu Burundi ko yohunguka ntibamere nka birya byabaye muri Congo kuko ino mu Burundi ubu ni amahoro ubu turi tegereje cyangwa bakabaza bajya bahungutse ingene bimeze ino mu Burundi ntawe bakoma bose barashyitse neza tugasaba n'uwo bafite ako gatima ko guhunguka ahunguke hagira ubwoba kuko bijya beho cyaratubabaje kandi twe dukeneye umuco abantu babishe kandi twe cyaratubabaje cyane
igumi mushyanahe Marius Johannes ndavyengenge umushyanahe ndibimana inosa saba ko impunzi zohunguka ariko nkuko mubizi hariho ikibazo gihambaye cyane gose abahunzi mu 2015 kubera umutekano wabo muke kumvo zitandukanye ikintu nka leta y'Uburundi yakora kugira ngo abo bazi ko bahunze kubera batinya ubwicanyi ubizi bwa nabi ikintu leta yabwira nikiye kugira muri iki gihe nabo bumve ko bo kwidegembya bashite mu Burundi niki Marius
utamira ngo ndakumenya ko ari muhiri wabo mbere yo kwiyumvira ibindi bintu ibyo aribyo byose hanyuma ngarutse icyo kimwe n'uwo mugenzi wanjye yari muri Afrique du Sud ni Dominique miliyoni yavuze ati ibyo gutaha bikeshi byicwa n'amajambo y'amarika aravugwa na jaya nawe ivuze usanga amaraporo yigo arasohoka ngo naka ngo ibi n'ibi n'ibi bihugu cy'u Burundi twebwe turi mu Burundi nka mwebwe umumenyeshamakuru ntundi kije sinoshobora gutahura ingene nk'ubu ndakubwiye ko mu Burundi hameze neza ugasanga za urantaririke uri muri Amerika ugatangira kuvuga ibindi by'iwawe kandi byari igihe nk'ubu ejo natashe saa saba y'ijoro cyangwa saa munani y'ijoro atari nk'umupolisi duhuye mwibarara ngo mpagarike nagiye mbere ndahindagurika yagiye na runanyoye n'akarenze ugacungira ko mu Burundi hatagendwa ibyo nibyo bya mbere bigomba gutuma yuko umuntu abanza kumva ntashe muhira kandi ikigo gukurikira cyo kuvuga ngo umutekano ntibagomba gucunga umutekano w'uhungutse wenyine abarijejwe rero gucunga umutekano w'uhungutse gusa niyo nshingano niko kazi kabo kandi bagomba gucunga umutekano w'abarundi bose uwahunze uwahungutse cyangwa uwigeze guhunga kera n'uwuvutse uno munsi agomba gucungirwa nk'abandi bose kuvuga rero ko hoba hariho naka agomba guca agira ibi n'ibi n'ibi nibyaha nibyo nicyo gituma umuntu areka aravuga ngo hengo jengo ntibangira ibi n'ibi n'ibi ngo ntibagize ibikoya natahe mu Burundi hanyuma ahava bamworohereze hanyuma niyahashika ari igihe azosanga twebwe nakigihe nibyo umutekano ikibazo cyitwa ngo umutekano cyangwa amahoro burya n'ikintu kigoye gutahura kuko uvuze ngo amahoro cyangwa umutekano je nkaba naraye ntariyige ndashobora kumbwira ko ari amahoro kubera yuko nabuze aho nisumamo nabuze aho aho nzikiraka ahubwo mwavuze muti ikibazo cy'u Burundi cyoba ari ikibazo cy'ubukene cyoba ari ikibazo cyo kubura icyo umuntu akora ahubwo ngo rero babigejwe nibagwize ibyo umuntu yokora hanyuma gutaha nako kujya bagiye hari abagiye ariko babwiye amajyambere ko mwarayumvise baravuze ibintu bya jenoside bumvise n'umuntu akubwiye ko mu Burundi hagomba ba jenoside nawe
Mariyose amakuru rimwe rimwe atangazwaho usanga hari umuntu hirya no hino yagandaguwe n'aho uwamugandaguye abataramenyekana ayo ntashobora gutuma abari hanze cyane cyane abahunze bagira amakenga
gutaho ku isi yose harabo ubukozi bw'ikibi ubukozi bw'ikibi nibwo nicyo nacyo gituma hari inzego z'umutekano yuko kugira ngo ubukozi bw'intwari nakaba yagiriwe ikibi ibyo nabyo hari inzego ziba zibijejwe mu gihe bavuze bati twebwe twabonye ko habaye ubukozi bw'ibigo turarondera birabaho ubwo amerika yararondeye Osama Ben Laden umwanya munini ariko mu nyuma yumvise ngo baba baramutoye ntabyonze ingero natwe namba aho bahabaye nk'ingorane ugasanga na kayakorewe
ikibi bamutoye gusa baranamwishe reka duhere ijambo yego mirika deni jambo Dominic Kansen yuva nawe nyine agira icyavuze ku byashikirijwe na Innocent ku cyimbo cya Innocent Duimana
ego murakoze cyane icyambere cyo dukwiye kumenya nuko ntidushaka kuvuga yuko duti ngo kubera abishwe ngo nibagire batahuke oya impunzi iyo zishwe se comme toute notre personne yishwe atakuba amatohoza kandi wabikoze agahanwa impunzi n'abantu nk'abandi no munsi nuko nyine ubuye turiko tuvuga ku muzabarundi dufise impunzi z'abanyafrika z'abanyeziya nyinshi cyane koza turavuga duti ngo kubera zishwe nzitahuke aho ho bintu je bijomera na nimba tuvuga ko mu Burundi ari amahoro hari ahandi hantu bidashoboka zenye waza kicyo turiko turavuga ubunye nuko abantu b'impunzi aho bari hose tuza kubahirizwa kandi nibaza yuko icyo gikorwa cyo gukorwa na bose abakuru y'ubu bacu Burundi Rwanda Tanzania hamwe na hafi kimwe ndabakorera nko muri anafidicid mu mwaka wumvise yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani harabaye xenophobia nta myaka yaheze abantu b'impunzi n'abanyamahanga kandi basubira kandi baricwa icyo ntigisigura yuko ngo impunzi kubera ari umunyamahanga kubera ari umuntu abadafise aba yahunze kwatamategeko cyangwa kwata ata droit abafise impunzi c'est droit tout comme toute autre personne cyo tuko tuvuga nga nuko impunzi zibi zakuye muri Congo hamwe n'amabi aguma akorega impunzi z'abarundi muri Tanzania aho twumva yuko batemwa aho twumva yuko bateshe izabo aho twumva yuko burizwa makamyo ku nguvu ayo n'amakosa kandi abakuru b'ibihugu byacu dukwiye guhaguruka bakavuga ati no turetse n'impunzi n'umunyamahanga umunyamahanga ntakwiyobiza ibyo bintu keretse impunzi rero impunzi icya mbere mukwiye kumenya iyo umuntu ahunze nta muntu ahunga ubusa nta muntu apakira imizigo ngo ahunge igihugu atatahunze umuntu ahunga afise ubwoba umuntu ahunga kubera icyo yabonye cyangwa agahunga n'icyo yumvise habimaze kumera ukonye rero amaze gushika hanze haba abantu baca bavuga bati impunzi na kare n'impunzi urazi mu musanzwe kwitwa impunzi n'igitutsi ubwacu n'igitutsi uri hanze abwira ati wa mpunzi wereshije we ni ibintu biteye isoni mugaje rero hari n'abantu baca babifatiraho barashaka kumufata impunzi uko umengo n'abantu bakwiye kuvuga amakosa yose bakwiye oya si uko bikwiye kumera impunzi bikwiye kubahirizwa kandi natwe abanyafurika bose dukwiye guhabura icyo kibazo ntituvuge duti ngo ntibataye oya si ibyo turi ko turavuga ati nta muntu akwiye kwicwa ata mpamvu nta muntu akwiye kurenganywa kubera ari impunzi hama ku byerekeye Burundi naho reka ndababwire yuko nk'uko mwene data aheze kubivuga mu kanya hari udukuru twinshi tuguma dukivutu nk'ubu unye nta masaha 48 aheze twumva yuko ingabo z'u Burundi zari zitanye mu mitwe n'ingabo za FNL sinzi ko ari ibihuha sinzi ko ari ibiki abari Burundi butubwire kandi nk'ivyo n'ukuri sinabwira ko bihumurije
igomeye reka duhe n'ijambo mu kanya gatoya cyane rwose Lionel Ndayizeye mu gice muvuze namwe ko byashikirijwe na no mu mwanya wacu radio ijwi rya Amerika Jonas
ego da telefone kandi cyatse sinzi ko sinamwumvise neza
ego le icyo kibazo reka tukigaruke ko rero Lionel reka tubanze duhe ijambo ubundi mwanya wa radio ijwi rya Amerika mu kanya iyo telefone kuri kira kora tuca tuguhe ijambo bwa mbere turi kumwe na Elia mwiriwe neza
twiriwe
muri hega Elia
ego me twiriwe ngahanye Bujumbura mu Burundi
witwa nde izina ry'ikirundi
izina ry'ikirundi nitwa Nsengiyumva irindi naryo nkaba nitwa Elias
ego me Elias duga ku ijambo ikibazo cy'umubiri mu kanya gato
ego kandi ndanakushimiye kukubera nari maze nisi ndababura sinzi ikibazo cya telefone
ego
hama mbe icyumviro cyo wanjye ko bise kiganiro muriho birababaje kubona hari umuntu yaba yaguye hanze kandi yahunze ikintu imwe naba yahunze bakiri mu mutima wiwe cyangwa abona mu karere atuyemwo cyamutekana afite hama agaca kuba iyo yagiye ewe icya mbere cyase kubanza gutera isirati umuntu wese yaba ari no mu Burundi cyangwa hanze y'igihugu agifite akasima ko gutesha amaraso kuko umuntu ntiyaremewe kwitwa umuntu mu bisanzwe abakwiye kwitwa urupfu rwiwe nyine bakarakanye agarwaye naho yoba ari politiki cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose nta mpamvu n'imwe iriho yotuma naho yoba umuntu yitwa icyo ni icyumviro cyanjye muri uno mwanya ahubwo umurundi wese ahari mbere n'umunyamahanga twari dukwiye kuva hasi tugafatana mu nda tugafatana amaboko tugatuza amaboko hejuru tukiyamiriza umuntu uwo ari we wese gifite icyumviro cyo gutesha amaraso ku mvo iyo ari yo yose yaba iya politike
urakoze Elias Nsengiyumva moshe nta Lionel Ndayizeye icyumviro cya Elias Nsengiyumva mu Burundi impunzi zahunze kuva kera byose bikaba bivuga biva kuri icyo kibazo umuca nta Elias ashikirije agatima gushaka kugirira nabi abandi ko kwica abandi kakukuba burizi gufa ikintu cyokorwa nk'uko Elias abivuze kugira ngo abarundi bashire imbere uwo mutima gukundana udashaka kwicana baho bapfa ibintanzi ikintu mubona cyokorwa kugira ngo bimaze imyaka myinshi cyane rwose ikintu cyokorwa kugira ngo uyo mutima w'ubukozi bw'ikibi uranduranwe n'imizi n'ikintu
ikintu navuga yuko
abarundi bomanza bagahindura ibyiringiro bagahindura n'ingendo umuntu wese yibaza yuko ashobora gushika kuri kica kuriya ashesha amaraso ibyo bintu yabyikura mu mutwe ibihugu biri kwiratera imbere hari ibihugu turi mu karere kamwe biri kwiratera imbere cyane bagashika ku butegetsi atamaraso arinze guseseka bagashika ku butegetsi atampunzi zirinze kuba kandi ibyo bihugu nubwo yuko umurundi wari wese yaba uri ku butegetsi cyangwa yaba ushaka ubutegetsi ikubite agashi yumva isoni araba igihugu cy'u Burundi ino munsi ahantu kiso kirajya nariko ndavuga ati murabe umuntu uwo ari we wese w'umurundi yaba umuntu mutoyi cyane akacyo nubwo agezwe mu gihugu yiyumvira ati jyewe ndi kunterera iki mu gihugu abategetsi biyumvira ati twebwe aho tugejeje imyaka cumi irenga cumi n'itanu dutowe tuko dukora iki tugejeje hehe igihugu cyacu umurundi uwo ari we wese aba ariko baratwara abashaka gutwara biyumvira aho igihugu kiriko kiragera raba twebwe uno munsi ituma brade vale wasidora mone raba ifaranga ryacu uno munsi aho rigeze ariko ubwo ni yo kwikubita agashi ni yo kumva isoni nta muntu n'umwe yo kumva isoni kubera ngo jyewe ndi ku butegetsi ngo ndi umusenge defudede ariko ndatwara ngo niwe yo kumva isoni wenyine umurundi uwo ari we wese igihugu yo barimo n'abahunze baramwose uruhara afite ati eske jyewe mfite uruhara nyabaki aho kugira impunzi zipfire muri Congo zigorerwe muri ayo matante yo mu Rwanda muri Tanzania jyewe mfite uruhara nyabaki yikubita agashi by'ukuri kuko iki gihugu cyacu cy'u Burundi ni igihugu cy'abarundi bose atamuntu n'umwe avuyemo nk'uko gwa gasore yagwaniye intwaro yagwaniye ukwikukira bandadaye babivuga bavuga ati igihugu cy'u Burundi ni icy'abarundi bose kuri umurundi uwo ari we wese yari ku butegetsi yari ushaka ubutegetsi yikubita agashi ati eske mbega tugeze hehe kuri duhindura ingendo tubona yuko kwica tubona yuko kurwana atari byo bikuzanira amahoro babona yuko atari byo gushikana ku butegetsi ariko gushikana ku butegetsi umuntu ari intwaro rusange ari kumvikana ari kuvugana ari byo n'ubu barundi barimwo utumva ibiganiro bamwumvisha ashobore kubitahura ariko ntiyakora ingurimba kuko urabona ahantu n'umunsi tugeze n'ahantu biteye isoni urabona ahantu igihugu cy'u Burundi tugeze mu byerekeye ekonomi n'ahantu biteye isoni umurundi wese yumva isoni amaramare abona ati by'ukuri amaramara n'ahantu tugejeje
Marius Johannes ndabyengenge ku kicimbiro cyashikijwe na Elias Sejumva nacyo mushanhaye Lionel ndayizeye aheje kuvuga ko reka kwikubita agashi guhindura ingendo guhindura ibyumviro tugakwijambo
icyo mbere cyo ni uko amaraso y'umuntu usanzwe mu gifaransa bayita ko ari sacre si byiza gusesa amaraso nta kintu na kimwe gishobora kuba cyotanga uruhushya rwo gusesa amaraso y'impunzi cyangwa y'utari impunzi amaraso yose ni amwe si byiza rero nta n'umwe yobishyigikira hanyuma ku bijyanye n'abanyepolitiki cyo mubanza kuvuga ni uko politiki nibyo ni byiza kwigira ko n'igihugu kiba kikeneye ariko umuntu yakora politiki nziza ku gihugu nziza nayo ntayo ihagaze niba byo kujya gutuma abantu bahunga cyangwa bagira iki ubwira ashikire ubutegetsi runaka nawe ubwo ukavuga ibintu biriya runaka zindamukunda ugaca umwandika ibara mbere kubera kuraniye kwandika ibara ugaca wandika ibara igihugu kugira ngo bose bamwumve ibyo rero nibyo bintu bibi bya mbere bishoboka binari byo binatuma n'igihugu tugira ikibazo cyo kuronka ibyo dukora tukabura amahera tukabura iki kubera yuko hariho abavuga devaluation de la monnaie abavuga amafaranga y'u Burundi bavuga ko ari raporo y'amarundi bavuga ko ari raporo y'amadolari bagaya nayo n'amanyabudayi nayo hanze sayi wacu ubikora mwene yo niba bari karakora aratuma ibyo biba nicyo gihe rero icyo bakiza ni uko uwo bakeneye ubutegetsi iyo Burundi arabusabye ababutanga abudaga z'abanyagihugu kandi atarenze kubahagarara ku gakano cyangwa ngo barinde kubangaza bamwe bamumuhaye ashime bamumwimye uno munsi ntahari indi yabwo buronkanye atagurose naho nko mu Burundi turi miliyoni zishika umunani twese ntituzotwara ibyo ni ibisanzwe
yego mereka ryo ni ijambo mushyana Dominika Nsengiyumva aronye agira icyo avuze ko byashikirijwe na Elias Nsengiyumva duga ku ijambo
jewe ahanini nagira nsubire ntera kamo impunzi zari z'abarundi canke izindi zose ziri ku isi nongere ndabibutse yuko afise amategeko abaranga kandi afise le droit nongere mvuge nti abantu b'impunzi ico jewe nibaza bari bakwiye kuja hamwe igihe cyose agize kibaho bakamenya ingene bagiserura si byiza yuko bija aho abantu batuze bageza no bashikaho baraswa canke bagagirwa amabinka menshi cyane nkayo ishi anafidi side nababwira yuko hari igihe abantu b'impunzi hayo proje yabaye muri kwa Juru Natal yigisha impunzi amategeko yabo ugasanga umuntu biramufashije rwose kumenya ati jewe iki ni kibaye amategeko avuga uku n'uku 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 mugabo impunzi zibayeho zitamenye amategeko yazo iyo zibayeho zitamenye aho uwo bokwirukira usanga ibintu bishobora no gushika kuri level canke nivo mbi nk'iyo twumvye muri kamanyora vya siteko nibaza yuko impunzi zazikwiye kuja hamwe zikamenya amategeko yazo bishobotse zikigishwa n'umwe antera kamo abo bantu twita abaoni nibaza yuko bariho kugira bakorere bafashe abantu bitwita impunzi mu gihe impunzi zibayeho zishyira ibintu nk'ibi nk'ijo biraduha kwibaza cyane nimba by'ukuri oni ibayeho kugira ifashe impunzi cyangwa ibayeho ifashwe n'impunzi ko turazi yuko nk'uko umuntu umwe yabivuze hari abantu benshi tuzi yuko impunzi ibaye nyinshi babirirako twongeye tubabwira yuko tutanezereje na gatoyi ukuntu oni isigaye yitabwa ikibazo cy'impunzi umengo nta muntu ariho urazi nk'ibintu biko bishikira impunzi muri Tanzania ni ukuri bisigura yuko ata muntu ariho ahagarira impunzi murakoze
murakoze tuributse inshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Emmanuel Emmanuel muri Beneza muri Beneza
ndabumva
muri hehe
ego akabazo nafasha kubaza
muri hehe Emmanuel
ego
duga kwijambo
ege nasaka kubaza ba oyi bari kwaraguza ibibazo bijanye n'impunzi abantu batubwiriza impunzi bari hari imahamadiri kimwe n'abandi bavuze ko bari abahutu sinzi ko bavuze ko bababonye babapakira aho cyose batwara kandi nta n'umwe warumye i Burundi nta n'umwe wasuzi iyo turi kandi tumwe numve yuko byo bari byo cyangwa bitari byo hamari byo batubwire aho warumye hanyuma muri rusange bavuze ibintu byinshi ariko ikibazo cy'impunzi z'abarundi kirimo politike cyane rwose kandi murabizi ni Tanzania bari biyandikishije bashaka gutaha yarumvise ko bose baciye bavuga ngo nimbonera kure ngo zaje mu nyuma ngo zirabaviriyeho ngo nizigende ariko rero turababazwa cyane kandi n'izo mpunzi z'abarundi bari Congo bashoboye kwicwa ariko bofasha cyane kugira ngo umuco ujya ahabona hanyuma hariho igihugu cyane cyaguma giko gifatane rwose ngo mu Burundi nta mahoro ahari cyane cyane u Rwanda niko ruvuga niko ruvugira mu bwongoshwo ubwo Rwanda rwarafashe abarundi batari bake barabegeranya barabashorera ngo hoshisubire i Burundi muribuka ko babatije mu Kirundo ariko bakaba bambere bavuga ngo nta mahoro ahari none babashorera babajyana i Burundi ata mahoro ahari ariko bagafata abandi bakabohera bakababohera imahama nibaza rero yuko icyo gihugu za politiki barakwiye kuzirengera bakareka ko abana b'abarundi baza baraja kugwa mu makambi y'impunzi kandi mu Burundi ata ngorane hari nta muntu n'umwe azi Burundi uvuga ngo hariho rezo mu myuka avanse guhunga ngo n'umutekano ega ikibazo cy'ubukene birumvikana ko umuntu arashobora kugihungura ashobora gusanga umuntu famiye itagira agasobo na gatoya yumvise rero aho yoja kwirigira ajya yicaye ibyo birabaho icyo kibazo rero cy'ubukene cy'amatongo atagira atotinga abantu ibyo bibazo nibaza ko leta y'u Burundi yoheza nayo nyine ikabyita kugira ngo abahunga ubukene abahunga inzara nabo nyine mu minsi izaza bazoza banose murakoze
murakoze Emmanuel ikibazo mubajije n'ikibazo abashinga nayo natumye badashobora kwishyura kuko ntibakora muri HCR kandi reka n'abakora muri HCR sinzi ko amabanga yabo ari kuraba ubwoko bw'impunzi ico ni kibazo kiturengeye hanyuma ikibazo cyo kuvuga ko hari igihugu gishaka kivuga ko atamahoro ahari ayo n'amakuru twebwe tutararonka reka ariko tuvuge kuri icyo kibazo nyine cerekeye amagogwa impunzi ziriko zirabona muri iki gihe mushiya ntahe Lionel Ndayizeye murabona inyishu yo mu gihe cya vuba ikintu cyokorwa cyane cyane cyihutirwa n'ikihe haba kwishyira hamwe impuzamakungu cyane ku bihugu bihayindaro izo mpunzi kuko ibintu ntibyoguma bimeze uko bimeze eka ubugizi bwa nabi bubandanya nk'uko twabivuze mu ntango haba muri ibyo bihugu byose birimo nta mpunzi haratangajwe amakuru avuga ko zafashwe nabi cyane rwose turetse n'ubwo bwicanyi bw'agashinyaguro duga kwijambo mu kanya gato
Ejicho no vuga no vuga ni no gakwa kuri cha kimwe no vuga yuko leta ihari ngaha ihari mu Burundi kugira ikindire umunyagihugu ari wese leta ifise kuri bavuga na rero no vuga imvugo ya diplomasi bashaka kuvugana n'ibyo bihugu bifungize impunzi niburiburi no vuga yuko leta irashobora kuja muri ibyo bihugu nkuko mwarabonye na kuba umukuru w'igihugu yaravuye ngaha araje muri Tanzania mugo kabona yuko umukuru w'igihugu canke abajeje ubushyanganje intwara hagati mu gihugu canke ambasadere umushyanganje w'umugenderanire n'ana makungu adashobora guhaguruka ngaha ashobora kujya mu Rwanda adashobora guhaguruka ngaha adashobora kujya mu Burundi ukabona ko mengo hari ibihugu bimwe bavuga ati mengo ntitugani tujayo reka tujye ngaho kamengo niho hari barabara ryonyine niho hahita honyine mugabo nta kintu na kimwe cyari gikwiye kuba mu Burundi kugira abanyagihugu bagume bapfira muri ayo matante ngaho aho muri ubwo buhungiro njye navuze neza neza na neza yuko impunzi zo mu Burundi ikibazo cy'impunzi mu Burundi sigucisha hirya no hino ni kibazo ni question politique ni ibibazo abanyepolitiki bari kuratira ku mitwe y'izo mpunzi bakuratira ku mitwe y'izo mpunzi iki rero navuga yuko icya mbere na mbere izo mpunzi zose aho zoba ziri nk'uko umuntu wese abivuze nibaje hamwe izo mpunzi ziyumvire jyewe ndi mpunzi nari maze iki mu gihugu ndi ngaha ndiko nkora iki noja mu gihugu noba iki apana uko kuntu baza barababwira abo banyepolitiki yaba babatwara cyangwa bagomba ubutegetsi bababwira abagomba ubutegetsi bababwira ati kirazira guhunguka mu Burundi nta mahoro ariyo abari ku butegetsi bababwira ati nimuhunguke igihugu ni nyabagendwa mugabo nimba hariho impunzi ishobora guhunguka hantu ikagirirwa nabi ibyo bibazwa leta kuko leta nta kuntu yohungura abantu hamukumva hariho umuntu yahungutse yagiriwe nabi kuko narabonye na pikara y'abantu bahunze n'abantu bato bato cyane brema abo bantu bari mu murawo makambi y'impunzi kuko abahunze b'abanyapolitiki bakomakomeye muri aziya yuko bari za buraya abo bahunze zaho za Tanzania n'abanyi bato bato cyane b'abanyagihugu n'ubwo b'abanyagihugu batoye cyane ntibakoresha ubwenge Imana yabahaye biyumvira ati eske muri abo bantu nibande bakora dukinira ko kubyo dushobora nibashobora basama ubuzima bwabo bakingira ubuzima bw'iwabo hama leta nayo bamaze gutaha leta ikingira by'ukuri izo mpunzi zishobora gutaha leta niyo yifite ingufu nta wundi muntu afite ingufu kurusha leta leta nivugane nabo bantu n'ibyo bihugu babagemo leta ibabwira ati ibyo bihugu bafite abambasaderi umuambasaderi wo muri Congo ari ngaha umuambasaderi wo mu Rwanda ari ngaha bashobora kuvugana ati by'ukuri mu Burundi haragendeka ijya ngugu nyakubahwa perezida wa Tanzania yakoresheje ibyo bindi bihugu bizikore kuko ari umengo ego atari ikibazo politiki ndabona umengo by'ukuri jewe ndi Bujumbura ikibazo umuntu ashobora guhura nacyo ibibazo nyine bisanzwe nkuko ushobora guhura ikibazo no mu kindi gihugu ninjiye mu mapolitike ndagira ikibazo nkuko uwo ari we wese n'ubundi zigu ushobora kugira mugo by'ukuri n'igifata iya mbere gushobora kwiyumvira kuri ibintu bishobora gutaha hantu ibyo bihugu babayemo nabo bazikingire abadashoboye gutaha bavuga twe ntidushobora gutaha ibyo bihugu bikingire izo mpunzi kuko n'amadroit yabo
Dominique Nsengiyumva namwe mu kanya gatoya cyane rwose ingingo zihutirwa zofatwa na bimwe mu bihugu izo mpunzi zirimo cyangwa ibyo bihugu byose cyangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ikintu cyihutirwa cyane cyokorwa muri iki gihe niki
mu misanzwe jewe uko ndabitahura nuko icya mbere coco kuvuga ko leta yogenda ikagira ikikozo ry'abantu bayo ntibagirirwe nabi ibyo umengo biragoye kuko abo bantu babahunze iyo leta hama bimaze kugenda ukabonye je nibaza yuko nkuko natanye ndabibabwira uraje la convention yabaye mu 1951 ya ONU na 1969 ya Union Africaine iyo umuntu yakiriye impunzi yarasinye ayo mategeko atakubahiriza impunzi igisigaje nibaza yuko ari ONU guhaguruka ikavuga iti reka dukore ibikoreka kugira impunzi reke kuguma zituraguzwa iki nacyo nibaza nkuko wabivuze peut-être ko abakuru b'ibihugu byacu tumwe na like bavugana bakaraba ukuntu umutekano w'izo mpunzi wo kubahiza mugabo kandi ubirazi nimba impunzi yarahunze igihugu ngiye nivuye hirya bugu nabi sinibaza yuko hari saka byinshi igihugu kiba cyavuyemo coshira muvuga ati ngiye umuziki ingigo kwinko iyo igihugu ivuga ati ahubwo muzane ahubwo kusura cyane ngo zirabe ko yosubiye muhira ho haramahoro je nuko ndabibona noba nihenza abantu bashaka kugosora mugabo hamwe n'izi nongere mvuge yuko hase atakiriko irakora gikoreka muri jereke gukinga impunzi
reka duhe ijambo Mario Se Johannes ndavyengenge mu kanya gatoya cyane rwose inyingu zihutirwa mu gihe cya vuba cyane rwose izoshikirizwa mu ari gihugu kimwe cyane
ibyo bihugu byose nuko ingora na yose si ni genda ya giriza HCL atraver oni ni kufuga ngo kijangira mvuge biraba jewe nta wundi byokwagira ni kuvuga ngo iyo ifatiye karoro ka hafi iyo dufise abashitsi bagendera Burundi iyo twanose abashitsi bagendera Burundi nk'ejo bundi Kofi Olomide mideraje mu Burundi ejo bundi twiheze nyene hari abakenya fatisore bari baje mu Burundi twarabonye ku matwita ibintu bicaho bizunguruka abantu bikabona abantu bahagananira agatera akazi na muntu aho babandikira bo nyene bababuza kuza mu Burundi ngo ntibaze kuvugiriza Abarundi ngo tujyoheze abo bantu bitonga bahagananira agatera akazi na muntu niba cyatuma akajya guha ibihuha ya mashyirahamwe bita ngo ngarahari la droit de l'homme ari muri oni oni nayo igacigumba izo sosiyete za oni ziba zisohora amajambo mabi ari nayo HCL kuko byose biva hamwe bagacabuza abantu yo gutaha icyo nagomba mvugire ni uko ahubwo uwa mbere wo kwisubira ko si igihugu cy'u Burundi kuko bagerageza naho bagerageje kujya baragiye mu Rwanda imbere y'uko byose imahanga barigeze kujyayo ibyagiye iko byagenze murabizi muri Tanzania n'ibyo muri Tanzania tesere barabumviye ariko jewe icyo mbona u Burundi buragerageza
ndabona kanya katujanye
na sosiyete yawe ni nagabanye ururimi rubi ku Burundi hanyuma abantu bazotaha
ndabona kanya katujanye ariko ntiyitworangiza tuhaye ijambo Reverien muri neza
Niriwe.
Niriwe neza. Izina y'ikirundi ninde?
Sinzumunsi. Yego.
Duga kwijambo mu kanya gatoya cyane gusa ikibazo cy'imbere.
Bo, ikimbere kiwanje kugira icyo kintu kitari zo mpunzi birababaje kubona impunzi araho nzigiye guhama iyo bagiye nabo bakicwa kandi. Ariko kubera numva n'inzigo muri Kongo batanze ntibyumvikanye. Icyo gituma nyamba oni ifise icyo yokwa icyo bakora izo mpunzi ashobora kuzishingira nk'uko nyine umva zahungiye mu mutekano abo kandi bagiye bumva ko umutekano utifashe neza nibaza rero ku kintu kijyanye n'impunzi mu karere oni yoraba ingene gikemura na cyane cyane ingene ibi bihugu byacu nyine byongera politiki imeze neza impunzi zikarenga kuza zama zahunze kubera ko zigiye bumva nta mahoro zirova
murakoze Reverien reka duhe ijambo umushanahe Dominique Nsengiyumva kamamotera igihugu cy'u Burundi igihugu cya Tanzania eka igihugu cya Congo aho numvuga abategetsi b'ibyo bihugu eka n'igihugu cy'u Rwanda eka na HCL duga ku ijambo munsi y'umunota umwe
jewe novuga nk'igihugu cy'u Burundi sanyi barutse icyo masaba abategetsi ni uko babondanya politiki de la paix politiki ituma imaji yabo mu gihugu mu makungu iboneka neza nibaza ko bigumije ukonye ata abantu tuguma twumva muri ayo maradiyo bicwa banyuzwa bagira ibiki nta kibuza kwizo mu nzizo taha neza ama kujereke ayo makungu nyene je bidukikije maze nyene nyibaza yuko vyo hagurukira amagabo bakamenya yuko izo mpunzi ari abantu bafisha amategeko ari abantu nk'abandi murakoze
eka namwe mushana Lionel ndayizeye aka mu motera leta ya Burundi leta eka ibihugu izo mpunzi zirimo eka na HCL duga ku ijambo umuntu umwe
ego jewe akamo notera notangura kuri leta kuko leta navuze yuko ari ifite ingufu ikomeye ishobora gutahukana bayo hama ikongera ikavugana n'ibyo bihugu bafise izo mpunzi novuga yuko leta nikoreshe imvugo ya diplomasi mu byo bakora byose mu byo bavuga byose barondere abanyepolitiki by'ukuri abarongozi atari abategetsi bamanze bakora ikintu cyumvikana bamanze bumvikane n'igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kibanye nta muntu n'umwe n'ahazokoresha amamashini ameze gute azosuga mu Burundi igigweye umuntu ukora umunyarwanda cyangwa ari umunyarwanda cyangwa umurundi ngo asuge u Rwanda igihugu cy'u Burundi nigifate mu ntoki ikibazo cya politiki akoresha ubwenge Imana yabahaye kugira ngo ashobore gusinda umuntu uwo ari we wese yaba umunyamahanga yaba uvuga ngo kurwanya leta ni ukuvuga igihugu cy'u Burundi gishobora kubamo abantu bose bitwa bayoboka umugambwe umwe ntibikunda ariko
reka ndabona kanya kagiye
batwarire bose bongere batwingire abantu bose
namwe Marius Johannes ndavyengenge munsi y'umunota umwe akamumotera leta y'u Burundi ibihugu bihaye indari impunzi ikana HCL duga ku ijambo
emere ku Burundi nubanza gusaba yuko abategetsi b'u Burundi bo babandanya ingendo bari kuri gusaba abari hanze ko butahuka ahubwo bongereze n'inguvu ama ibindi bihugu byo bari ari bibanyi cyane biri kure ko mu Rwanda no muri Belgique hari abantu bagiye bavuga ko bahunze ibyo bihugu byorohereje ushatse gutaha ntihagire intambamyi bashyiramo bashyiremo nayo ntishyiremo ibintu byayo byiyongeramo ko muri azi no muri Tanzania abagomba gutahuka babanje kujya kugira ibyo bita sitting kugira abarekure batahe babareke bataha bashatse gutaha hanyuma ibindi
bigome mushanahe Marius Johannes ndabyengenge ndagushimiye cyane rwose ndagushimiye nawe Dominique Senyumba ndagushimiye nawe Lionel Ndayizeye ndashimiye abanywanyi radio ijwi rya Amerika bose batanze intererano yacu mu kiganiro tubashimiye abanywanyi bose bakurikiranye ikiganiro tukaba rero tubarifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.